Mwaramutse nshuti muduteza amatwi muri iki gitondo tubaza ko mwese mwaramutse amahoro nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho mwaramutsa inshuti n'abagenzi dutangurire ku butumwa bwa Didier ari Bujumbura mu Burundi.
Ni Didier nk'abandi Bujumbura nashaka kuramutsa Mutama ari mu bukeye mu kivogero yitwa Tarsisi, haramutsa mama wacu yitwa Domitira ari mu kivogero, haramutsa na mukadata yitwa Karita, haramutsa mushikanje ari mu yinga yitwa Janete n'umugabo wiwe, haramutsa Delphine n'umugabo we bari Gihanga n'abana, nkaba ndabifurije indirimbo Ubuzima ya Peace and Love. Ego murakoze.
Ngiyi indirimbo Ubuzima ya Peace and Love wasavye.
Nirije na ushobora kugitandukanye kwizi arabakobwa benshi beza baranjoja joja bashaka ko dukundana ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda nakubonye rimuvuye Kigali uri kuri Safari Beach Beach Bujumbura Bujumbura numbura nshitse ku mutima ndaguturi cyifuzo cy'urukundo kwanje nawe turamwenyurira isiwe numba naremurutse nca nangura kwiyumvira kwicyifuzo cyanjye kizohava kiranguka cyeriwe nakwiyumvisemo nkikubona nawe umunduki mbona nca nangura kwizera ko tuzohava tubana ukaba nyina w'abana banje Tukagaragaza urukundo rwacu bene umurango babona jewe ndakwabiriye nguru umugore wanje ndakwemereye ko nazokwigera ndaguhemukira mu mahirwe no mu marushwa urwaye cyamukomeye nzogukunda ndagusonere ku buzima bwanje mbere akiri meta ibikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanje Izi na jimana
Yeah.
Muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Jwi d'Amerika Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Christophe Manirambona.
Jewe nitwa Christophe Manirambona, ndi Bujumbura mu Burundi, nkomeye mvukano biti Bururi. Nagomba gusabira indirimbo abagenzi banje. Ona wa mbere yitwa Imabre, Manirakiza ari mu Buganda, kira kabiri hariho The Fox Nairagishe ari mu Bushya Tanzania, ubwa gatatu hariho abagenzi banje bose biga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cya IPEA mu Cyongereza. Amai ubwira kandi ndayituye umuzeyi wanje ari Bururi, nabo nabo tuvukana aho bari hose.
Iyi ndirimbo wasabiye?
Ndabasaba indirimbo ngo niwihangane ejo buzoca. Cyane naho mumpindure mu ndirimbo iyo ariyo yose y'umugorane story wo mu Burundi. Nabo murakoze.
Indirimbo ya Lion Story tuguhitiyemo yitwa Izangondagonde. Tubibaza ko iza kugushimisha.
Kesha Mukarucha Navi Agashahara Kazova Keza Mukarucha Neza Rurava Hitana Begina Hinae Irihe Irihe Begu Butunga Neburihe Irihe Imingo Mishi Bakitwani nimba Ivyo biba mugihe abategetsi abashinga ntahe barorera Inahira shingwa Bisiba gushingugwa Amatongo yimvuvyi Ayo nasiba kuribwa Aha kari mbikuru bibegwa kera Tahaye gakengegwa Iza Gonde Iza Gonda Gonde Iza Gonde Iza Gonda Gonde Uzawona abantu bicwa bibakamizwe n'ingoma Ifashanyo zikibwa biherere muri bo Abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo tavugani kubiki umucha manza azokora titegenja akamata mikwi jambo naba muganza iza gonde iza gonda gonde iza gonde imanza za gonda gonde Bawe ugatakutabaza witura ubutungane bakaguhana hana oh bimwe bibabaza amahera kahaherera arayo tunzu mujyango bamwe baja mwiperereza abandi mu miherero tavugani Akari mbikuru bibegwa kera Tahaye gakengegwa Iza Gonde Iza Gonda Gonde Iza Gonde Imanza za Gonda Gonde Bazorongera amahoro Bibazigera bayaronka Barondera ubutungane Bazigera baburonka kuko kubiki umuca manza azokora didegenja akamata mikwidambo na wa muganza Hamabo wa muganza Wakawa watinya kizigenza Hamuo kizigenza Akawa na wenye na tide genja Akorela kumategeko Ya Ulaya na Amerika Ayo mategeko yawo Akaba sanswa tuzuliza bose Iza gonde Iza gonda gonde Iza gonde Imanza
Kuwa chugura maradio yanyu Irini radio jwidi Amerika Lisamina niri Washington DC Mukirundi No Mukinyarwanda Muliko mukurikira ikiganiro cy'umuziki muziki Aho muri gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo undi yaduteye akamo ni Beni Signor Kwizera
ni twa Beni Signor Bashubi abandi mu gisagara cya Rumonge nanje gutasha abamenyesha makuru ba radio wa d'Amerika bo badahengesha na kwita abanyagihugu bo mu mihingo yose yise ke kwa mbere kandi ndasuje mugenzanje hano turi kumwe na Ekisedeki Nasuhuje kandi na mugenza njeriye, tiriku nga mugisagara cha Rumonge. Naduze mugisagara cha Gitega, narahaze mukuru wanje Clarisse, Sava, Fanny, Povo, Ange, Audrey, Awos na tuvukana. Na Francine tuvukana mugisagara cha Bujumbura, neza neza mugiosha. Agiye kandi ku banyeshure twigana ku Université de Grara, Gisata cy'ubuvuzi. Nataije abandi bose aba onkle bose iyo bari ku isi yose nataije pale wanje Joseph Ndikumagabo ari mu gihugu cy'Ubutaliyano reka inshuti n'abagenzi bose abankunda n'abanyanka akaririmbo ni Habib by The Ben
urakoze
yego
ngiye indirimbo Habibi ya The Ben wasavye
Sweetie, mukire Ese wabuzuko wanzonze mami Nukuri singiri ho Hoya nje sinibuka Ukona bagao nara kumenya Tariki yari nyingi Imitima ya huraka yeah. Hoya hoya nacha kungwara Nacha kungwara Shishaka no kubitekereza Kubana kubura Baby you're my life Wewe baraka yangu Ibyiza byose nabiboneye muri wewe Chongwima,
I don't know that.
Kukuba baza,
I don't know that.
Kureba bana,
I don't know that. I don't know that.
Reba nawe, sigaye nsanawe. Gupfa nabi, nukubaho nagufite. Ndagufa na, wowe kipe mfana. And you know I never lie.
No 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 yeah
Hoya hoya nacha kungwara Nacha kungwara Shishaka no kubitekereza Kubana kubura Baby you're my life Wewe baraka yangu
Ibyiza byose nabiboneye muri
yeah. Every time you yeah, call and direct, kuku hitu shaka.
Radijwi di Amerika I Washington DC. Alexandre Niyonzima na wenyene yaduteye akamo.
Nimi kwa Niyonzima Alexandre ngwe nkabandi gitega mutaha. Nkabashaka kora mutaha mama wanje ari mu yinga yitwa Kanyana Claudette, hanyuma hari mutaha wanje wanje ari mu Kirembe yitwa Bitabakana Elias, ama nabo tuvukana bose n'abandi. Mama mukuru na mukuru wanjye ari muri kaminuza ya muri nyine mu wa gatatu n'undi witwa Bukiriri ari hejuru Bukiriri muri kampus Kiriri niyo nkuru Albert ndamutse kandi n'abandi bari hanze muri Amerika ari witwa Bizimana Frederic ari muri Georgie aba n'abandi bari muri Texas nk'aba Masumbuko Asman hamwe n'abandi nkaba n'abatangiye indirimbo y'Ikirundi indirimbo y'Ikirundi yaririmbwe n'umuririmbyi Fizo yariyo yose.
Indirimbo ya Fizo tuguhitiyemo yitwa Yahaya, tubibaza ko igushimisha.
Chofia ya haya kwenye wanichukia kisicho riski hakiliki hatu wanane vipi katika maisha kuna kupanda na kushuka wakati wa kipwa na wakati wa masika leo nakosa kesho unapata ya haya mbona waleta utata kama ninapata ni bahati yangu kama ujajaliwa yote mipango ya Mungu ya haya mbona waleta utata nikosi yako bahati yangu chuki kwako upendo kwangu hasira
Chaku changu changu kwa nini utamani fungu langu
na kesho siku na mchana na yasaka maisha ili wanangu nipate chaku walisha ila wewe ya haya unakesha kwa kunifanyia mabaya
Mama,
Kwachugura maradio yanyu iri ni radio ijwi rya America I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fiden Yonga dukurikije ku butumwa bwa Benjamin Nkunzimana
abandi mu Gisagara cya Bujumbura abandi muri campus kiriri muri kaminuza ya Burundi abanagomba gutasha ubwe wanje ari unara ya Muramza nabo tuvuka nabo abanagomba gutasha kandi umugenzi wanje ari mu unara ya Gitega Kwanadini abanda bipurije indirimbo y'Imana yariyo yose kandi bagire na weekend nziza.
Urakoze.
Sawa.
Indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa Mighty to Say yacuraranzwe na Hillsong twibaza ko iza kugushimisha. America I Washington DC umwanya w'ikiganiro cy'umuziki muri kitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Jean-Claude Niyokin
itwa Niyokin Jean-Claude ntazira moye aba ndi Burundi muri rubanza gihanga grade 4 nagomba kuramutse bwa mbere abo tubana mu nzu uwitwa John Tabushimike bamutazira koto na siri yake bamutadira kiyon amba nkacanja buka kugera amazi nanye cyafite nti barondi bari ari uwitwa Deo ari muri America waruka no kujya kugira mutawe na byinshi no sira kumubwira nta sibiri nyuma mugabo nawe nyine ndamutaye Deo ko ni gero kandi yingira heza ari mu cyumba ndatasha kandi uwitwa Sindi Mutu Edward Grafrere ndatasha kandi nabagenzi twigane uwitwa Prospect ndatasha kandi n'uwitwa Exteri bamutagira Fakushere Rezonabre ndasiri n'abamuhaye muri bateme y'abaskuti ndatasha kandi n'uwitwa Boniface twigane turaba amakara n'uburube n'ibyinshuti n'abagenzi z'abanzinzi murakoze mushikane rwose
ubasabiye iyihe ndirimbo
ndabisabiye indirimbo ya Fizo
Ruza yasabye indirimbo ya Fizo urondera uwundi muririmbyi
Wende mwiri mzina oronga Kidumu.
Yari yoyose?
Yari ya Kidumu na wache. Raibame.
Urakoze?
Angu mwra gizeneza kwenyebuka.
Indirimbo ya Kidumu tuguhitie mwe yitwa Relax. Ni nayo dusezera niyeko. Mugiri musi mngiza mwese. Mwakoze kututega matwi na huta.
Unajua na kupenda.
Relax.
Najua unanipenda.
Relax.
Nipo karibu kuja.
Relax.
Tutakuja wana.
Relax.
Unajua na kupenda.
Relax.
Najua unanipenda ma
Relax.
Nipo karibu kuja
Relax.
Tutakuja wana
Relax.
Unalalamika sana umesahau hali yangu maisha yangu magumu yapasa nijipange upya ma wacha nitafute chapa tuwa tutafunga tu unavyolalamika mimi unanitia mikosi kwenye kazi kuna siku itafika nitakuja mama Tupasa tuambe mungu Yeye peke ndiye anajua siku sana dakika Wewe ndio chaguo langu Hakuna mwingine Usilalamike sana mama 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 Kuna siku itafika Nitakuja mama